VOA. Imumva nijwi rya Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika irabandanya ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwiriwe nshuti namwe bagenzi, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu, itariki zitatu z'ukwezi kwa kabiri, umwaka w'2017. Dusamiranira i Washington DC. Kuri mikro muri kumwe nanje Aloise Bigirimana. Uyu mwanya wa cya kiganiro mukunda, ikiganiro muri sanga, ikiganiro mutegurirwa kandi mugashikirizwa na Radio Ijwi rya Amerika. Kuri munsi rero wa gatanu twagihariye abakenyezi, nkuko bisanzwe bizwi mu minsi yose ya gatanu. Rero ni ikiganiro muri sanga, turabahaye ikaze. Mura tubabarira ikiganiro, nariko ndavuga yuko ikiganiro ari muri sanga, ni ikiganiro twahariye abakenyezi buri munsi ya gatanu. Ukubana rero mu mpisho canke kubana ata masezerano yabaye hagati yabubatse, birafise ingaruka zitari nke ku bakenyezi no ku miryango mu gihugu cy'u Burundi. Abakenyezi nta gaciro bahabwa mu miryango, ntibatorana kandi kenshi baca birukanwa mu miryango iyo bishitse bagafakara. Abana bavuka kuri abavyeyi babana batanditswe nabo kenshi ntibatorana nk'abandi bana. Uretse ko ari ingeso yamyeho kuva no hambere, yagiye iriyongera mu bihe vy'amagume Burundi bwagiye buracamwo, cyane cyane aho kuva aho impunzi zagiye zitahuka ziva mu bihundi bihugu bibanyi zari zisanzwe zarahungiyemo. Ibitigiri by'abakenyezi babana n'abagabo batanditswe byabandanije byiyongera. Muratubabare ariko ntituzi ibitigiri nyavyo, ariko ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati butubwira yuko iyo ngeso yabandanije yiyongera. Abagabo rero bamwe batahuka basize abakenyezi babo mu makambi, bashika barongora abandi bagore. Hari n'abagabo baba basanzwe mu gihugu, ugasanga barongora abagore babiri kandi bitemewe n'amategeko y'u Burundi, bakabana ataho banditswe, imitungo y'imiryango ikasanzara. Mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ho, leta y'u Rwanda iheruka gushyiraho itegeko ryo kutazo kwandika mu gitabo cya leta abana bavuka ku bavyeyi bubatse badaciye mu mategeko. Mbega amategeko kuri ico kibazo avuga iki? Amategeko ategeka ko imibano nk'iyo ibwirizwa kurangwa n'inzara andiko zemejwe na babiri. Mbega ico kibazo cifashe gute mu Burundi? Muri iki kiganiro turafise abatumire babiri twifashishije kugira baze kudufasha muri iki kiganiro. Umutumire wa mbere ni Madame Sonia Ndikumasabo, arongoye ishirahamwe IFGB, ni ishirahamwe ry'abakenyezi bize iby'amategeko mu Burundi. Mu byo risanzwe rikora hakaba harimo no gufasha abakenyezi bahura n'ingorane zitandukanye, ndetse n'izi z'abakenyezi baba bubatse ataho banditswe. Ndabaramukije Madame Sonia. Ndabashimiye kandi kuba mwigoye mukitaba akamu twabateye kugira mufashe gutahura batwumviriza ibijyanye n'iki kibazo.
Mwakoze kudutumira.
Murakoze. Umutumire wa kabiri ni Terence Ntahiraja, n'umwunganirizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati n'inyigisho zo gukunda igihugu mu gihugu cy'u Burundi. Ni nawe avugira ubwo bushikiranganji nyene. Ubushikiranganji kimwe mu byo bujejwe harimo gukurikiranira hafi by'imiryango, cyane cyane kurahiza abasanzwe bashinze ingo. Mwiriwe Terence Ntahiraja.
Ndabaramukije
ego. Ndabashimire ku ijwi rya Amerika, ndetse ku ruharagwa mugira kugira mufashe mu bibazo nk'ibi, kandi kuba mwigoye mukabanza gureka ivyo murimwo kugira mufashe abanyagihugu gutahura ivyo bibazo.
murakoze cyane.
Ego tumenyeshe rero abanywanyi bacu ko Terence ntahiraje tubana umwanya muto kuko hari ibindi bikogwa bihava bimufatira mukanya. Ariko reka imbere yuko dutangura tubanze tubumvishe inkuru twashikirijwe na mugenzi wacu aho ibujumbura muri Bujumbura rirare kubijanye n'iki kibazo cy'ababana batanditswe canke ningene bariko baragitorera umuti.
Gishimana Clavier uremeye kubakana na Ntirampeba Joseline
ngo abe umugore wawe mubana karamata imyaka yanyu yose.
Ego gose
ugusezerana imbere y'amategeko kw'imiryango 54 yacikije ku musozi Turangure wo muri zone Nyabibondo kwayihaye ibyizigiro byo gutera intambwe mu ngo zabo muri uyu mwaka tugira twinjiremo 2017. Abari bamaze igihe batararonka umwana bavuga ko bizigiye ko bazoca bamuronka, abandi nabo bavuga ko batazosubira gutata. Manirambo na Pascal umwe muri aba bariko barasezerana wewe yumva ko bizotuma aronka n'ivyo afungura kandi ko bazokwama mu munezero n'umukenyezi wiwe.
Gisasa kizoguma shiyongera ko buri munsi nko kuronka nk'akantu dufungura tukaratumerewe neza tutatata n'umugenzi wanze umugisa baduteye biraneze kuko tugize urubanza umwaka uhetse kandi tutanguye umushasha.
Ndayisaba Petero na wene ari mu bariko bararagana avuga ko mu myaka itanu yari heze abana n'uwo yacikije uyu mwaka w'2016 warutanguye kutamworohera. Atanga akarorero kuko atashobora kuja mu ntara ya kure kurondera ubuzima kuko mu muryango baca bikeka ko atari uwo bubakanye.
Iwo kibaye kiza cyane kubera umwaka twahoramwo wari umwaka wagiye utugumire ku buzima ariko turiza ko ugiye kuza ko tuvuye mu kuyandikisha cyo tagena neza
mbe bagira bagumire umubiki
mu buzima kubera mutarandikisha mu miryango ntibabyakira neza baguma biza yuko n'umwana n'umwashobora kugenda ahantu ugasiga umutaye gufata gahunda zakwe ntibyakunda bakwibaza ko ngiye ntazogaruka ariko maze kumwandikisha imbere y'amategeko biraborohera no kugufasha baragufasha.
Kugusezerana imbere y'amategeko guhaye akaryo kuri bamwe ko kwigira inama zo guheba ingeso mbi. Prisca Ntankuriye avuga ko muri uyu mwaka turangije asezereye ubugaba ari nabwo bwatumye amara imyaka 20 yubatse bidaciye mu mategeko.
Rakanyamuneza kuko turabonye ikintu gisasa tutari bwabone.
None muri imyaka 20 hari icyo mwari mubutse kuba mutaraje amategeko?
Oya nta na kimwe bwari ubugaba bw'iwacu nyene.
Ubu rero mutanga umwaka mushasha ubugaba mubusize inyuma mu 2016.
Emwe turabusenze.
Abajejwe intwaro muri komine Nyabiraba bavuga ko bagerageje korohereza abubatse bidaciye mu mategeko mu kubaha ikiringo cy'ikigongwe. Abatitavye kino kiringo ngo bitature n'amategeko. Musitaneri Ferdinand Simbananiye avuga ko mu mwaka ugira utangure bazohava bafatirwa ibihano. Muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Diane Ndonse. Uko niko byifashe niko byagenze mu ntara ya Bujumbura imbere yuko uyu mwaka dutanguye urangira. Terence Ntahiraja ako n'akarorero kamwe tubonye ndetse turabona yuko ari nabo ariko baragomba kwisubira kugira bashire ibintu mu buryo mu gihugu cyose. Mwebwe musanzwe mujeje ubushikiranganji buraba cyane cyane icyo kibazo, ikibazo cy'abantu babana batanditswe cyangwa babana batari mu mategeko cyifashe gute mu gihugu cy'u Burundi?
Samakuru nk'uko mubivuze mu gihugu cyacu kubera ko mpereye ku migenzo ya kera aho byashyizwe ugasanga abantu bagira ubugeni kuri batanditswe rero byarashyitse abantu uwo mugenzi kubandanya kandi amategeko amaze igihe kitari gito. Nicyo gituma rero hari abarundi batari bake usanga barubatse bashyira amategeko bya bindi bavuga bati umwigeme bashimana n'umuhungu hano bagaca bigemura bakadakwibanira bishyira mu mategeko ahaye naho ugasanga kumbure nk'abazeyi bavumbukaka ibintu by'inkwano zigoye ugasanga kumbura bara umuhungu bamukundaniye baciye bajya kubakana bishyira mu mategeko numva ishyira bikurikizi hanyuma kandi ibindi nabyo bigashyira ku bantu nk'uko hari harara ibintu by'ibibazo bitandukanye mu bundi bwacu cyangwa mu karere bigashyika abarundi batari bake bagahunga naho wasanga mu makambi kumbure bubatse ariko bidahuye n'amategeko y'i Burundi. Ni ngombwa rero nk'abarundi benshi cyane bazi ko abenshi cyane bahungiye mu gihugu cya Tanzania aho mu gihugu cya Tanzania ho bemera ubugeni n'uburyo butatu ho ubugeni buciye imbere y'abakozi b'Imana barabemera nko mu mateka yabo ni kugize hanyuma bisundira icyo karama yabo ubugeni bakabemera hari barisize amateka nyine n'itasi byiri bakabemera ariko ni wacu ubugeni bwe n'amategeko yariciye mu mategeko ugasanga rero igihe abarundi bene bacu benshi bahunguka no guhakara uko gushika mu 2014 hari amaze guhunguka abantu barenga ibihumbi amajana atanu n'amaze ibihumbi amajana atanu n'abisatu n'abandi hejuru n'abandi barenga mirongo ine na bitanu bari birukanze baje abenshi muri bo keretse bari bahunze bubatse n'abandi kumbura bakurya amategeko ugasanga bari iwacu ibiti byiza abandi bantu bubakanye itari amategeko ariko byatse bisaba yuko ubwo bugeni bwandikwa bamaze kwisaba rero nyakubahwa umushikiranganji uri hagati muri mwishyuza gukunda igihugu yarasohoye itegeko nshikiranganji ritegeka yuko ubwo bugeni bwabereye hariya bwandikwa bukajya mu mategeko kandi bararishimye cyane ariko hariho intumva nyinshi usanga ari ububica amatwi na cyane cyane ko usanga benshi baje kubera zifite amategeko y'i Burundi baca bagomba kurondera inkumi kugira ngo byivanire ibyo byarabashishwara mu ariko hari abanyigisho n'impanuro kandi nyine itegeko ryamara gusohoka ntitugahimiza abarundi bose yuko bureka gusamara mwumvise bityo kiganiro mwatanze ngo ubugaba ukutamenya niba babigurikije ntazi yuko mu gihe yige mu yakagenda ko bakabitera amategeko umwana n'amateka ashobora kumukingira kubera se nk'uko bimeze umugabo we uwo mugore mu mateka amukingira ntayo ashajya mu ngorane nicyo gituma rero ntateko turavugana nabe ko dufite umwana muto duteye akamo abarundi bose reka n'abandi bose bumva yuko by'ukuri mu kubaka ubugeni n'ibisozi mategeko bandikwe kuko bareketse akingira ababyeyi bakingira n'abana n'ukundi cyane
mbega hari n'iyindi ngeso cyane cyane iboneka nko mu gisagara mu bisagara sagara cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura aho usanga hari abagabo baba bafise abagabo babo ruguru iyo baje gukora mu gisagara rwacu usanga bafise abandi bagore ba kabiri mu mpisho abagore nkabo bari kenshi nibo bagore nyine usanga batandikwa ugasanga baruguru nibo banditswe abo mu gisagara bo baba barongoreye mu mpisho batanditswe mbega ingorane abo bagore ba kabiri bahura nazo niza
urakoze cyane abagore ba kabiri ibyo birashyika by'ukuri mbese akimbo n'ahandi henshi n'ibindi mikiri duhatumva n'ibiganiro ku maradiyo abagabo baca bagomba guhanika abagore ba kabiri ibice bishyika ni uko uwo muntu wanditse ayo mafaranga barerekana ko mbega barakundanye umugabo barabana ariko uwo mugabo iyo ahuye n'ibibazo akagira ubuzima bubi iherezo ataha kuri wa mugore mukuru n'abana kuko baca umugani mu kirundi ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu maze ni wawe ubone ko yatumye yanditswe hari n'ahamutana n'abo bana agasigara mu magorwa no mu ngorane atatumira abana ugasanga n'ibibazo nicyo gituma by'ukuri n'abagore nabo bokwikibuka bareke kujya ku bagabo bafise abandi bagore kugira ngo bahe gusambura ingo maze bubake ingo zabo bisubye amategeko
urakoze utwihanganira ugume ku murongo duha kanya Sonia nawe agire icyo atubwiye ku bijyanye n'amategeko basanzwe bari mu bafasha abantu nk'abo mu kubavugira imbere y'amategeko madame Sonia mu byifashe gute mu bikorwa byanyu mukora ku bijyanye n'icyo kibazo
nk'uko uwo mu asiteranse aserukira ubushikiranganyi bw'intara yo hagati abivuze abantu abagore bubatse bidaciye mu mategeko cyangwa abagabo ni benshi twebwe nko mu ishyirahamwe ry'abakenyezi bize ibyigwa by'amategeko nko ku bantu cumi twakira batatu baba bafite icyo kibazo cyo kutubaka baciye mu mategeko urumva ko ari benshi batatu baba bazanye icyo kibazo rero ni ibintu bihari kandi bibabaje cyane kuko muri iyi myaka tugezemo umuntu ataratahura ko kubaka bidaciye mu mategeko ari kwishyira mu ngorane ni ukuri birababaje kuko kenshi uca usanga ari abagore usanga bazi iwacu kuko bamaze kujya mu ngorane ko twebwe baza badushikira kuko baje mu ngora bagiye mu ngorane ugasanga umugabo yabirukanye ugasanga umugabo yarapfuye umuryango w'umugabo wabirukanye ugasanga rero ni ngorane ziba zitanguye ariko umuntu yoshoboye kuzirinda rero icyo nashatse kuvuga ni uko bihari ibitigiri n'ibinini by'abantu abagore bubatse bidaciye mu mategeko
murakoze reka imbere yuko duha uruhusha Terence kugira asimbire mu dukorwa twiwe turabe tubanze twumve ibibazo aba banywanyi babiri bamaze kutwakura baba bafise ko aho harimo ibibazo bamubaza turafise kuri telefone Habimana mwiriwe
mwiriwe neza.
Murafise kibazo canke murafise ico mushikirizo?
Ego je nari mfise kibazo hamwe n'intererano nagire mvuge kwibi bijanye cyaba babana bitaciye mu mategeko.
Mhm.
Cyane cyane nibyo nk'uko uyu mupason yarahejeje kubivuga n'ibintu nko ngaha mu gihugu cy'u Burundi usanga bigwiriye cyane ku buryo uzosanga urugero runini rw'abantu babana bitaciye mu mategeko usanga ari benshi cyane. Ariko rero ukaca usanga bikunze kuvugwa yuko hariho amategeko yoba abibuzwa. Naca rero mbaza uyu mushingantahe akora mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, nkamubaza ati beka ko dusanzwe twumva hari amategeko abuza abantu babana bidaciye mu mategeko, hamwe ayo mategeko yoba ahari kuki adakora kwaba bantu babana bidaciye mu mategeko? Kuko uzosanga iyo babanye bidaciye mu mategeko uzosanga aba bashiki bacu bakunda kugira ingorane mu nyuma. Aca rero ndamubaza ati kuki ayo mategeko adakora? Aca kandi nongera nkamubaza kandi mvuga ati mbega ntiboba babona yuko hari ugusamara kuri icyo? Oya, nkaca rero mbaza rero n'uyu mupasoni nawe nyine nkamubaza ati mbega bobo hari icyo boba barategekanije mu kwigisha aba bashiki bacu ku buryo batoshobora kuzoja ku buryo batoshobora kuja kubaka bidaciye mu mategeko, ku buryo boshobora kubaha impanuro, ku buryo boshobora kubyirinda kugenda? Boba by'ukuri boba hari impanuro boba barategekanije ku buryo boba bashobora kuyibaha, cyangwa hari ibyategekanijwe boba bakora ku buryo bashobora kubafasha? Namba babafasha boba bafasha urugero runganiki? Namba hari umushinga ntawe nawe nkamubaza ati namba hariho abahanwa kuki biguma byiyongera bikaguma byiyongera ku rugero rurindeke? Ntihoba hariho ukudakora ntihoba hariho ukudashira ingufu muri ayo mategeko? Habuzike kugira ngo bishobore habuzike kugira ngo amategeko akurikizwe ku buryo twobona byogabanuka? Icyo nicyo kibazo nagomba kumubaza. Murakoze.
Urakoze. Reka dusabe Terence yishure icyo kibazo. Terence, amategeko abibuza ahari ni kuki adakurikizwa? Ego, twari umunywanyi yarabajije ati amategeko abuza iyo ngeso kwa hari mu bushikiranganje bwanyu ni kuki adakurikizwa?
Ni itegeko rishasha kabaye amanama menshi ahuza intwaro n'abahungutse, hanyuma iryo tegeko rishikiranganje ntabwo rimaze iminsi minini, ubu ryaramaze gusohoka. Ni ukuvuga yuko umuntu wese yoba yarahungutse akaba ariko yisamaza ngo ntabikore, twasabye intwaro yuko bamufatira ibihano bakurikiza iryo tegeko. Nta ngorane zikiri mu bugabo n'ibishasha, ariko turizera ko bigiye kuja mu ngiro neza vuba cyane.
Eka dusabe madame Sonia ndi kumasaba nawe yishure ikibazo icyo mu bikorwa bakora cyo bategekanije mu kwigisha bashiki bacu kugira ntibahure n'izo ngorane.
Ego, twebwe ni nkuko twe turakora turatanga inyigisho kenshi no mu biganiro nk'iki kiganiro turiko turagirana, ikiganiro twizera ko cumvirizwa n'abantu benshi. Turakunda no kugira n'ibindi biganiro mu yandi maradiyo atandukanye, canke iyo tugiye ku rubuga tukavugana n'abakenyezi, urumva turahanura, turabahanura, tukabereka ingaruka mbi zo kubaka bidace mu mategeko. Tuhama twabikoze, ariko naho tubikora birabandanya, kuko kenshi usanga atari singingi ifatwa n'umukenyezi gusa, kuko umukenyezi arashaka kubyifuza mugabo ugasanga umugabo ntabishaka, umugabo avuga atirindira turonka amahera turonka ibi turonka ibi, ugasanga rero n'umukenyezi yaramaze kurugwamo, yaramaze kubyara, yaramaze numva ntashaka kuruvamo. Usanga rero n'abakenyezi atari ingingo bifatira uwo ubwabo, ariko usanga ari ingingo itegereje gufatwa n'abantu babiri bubakanye. Rero turabihanura, twizera rero ko nk'uko muserukira ubushikiranganje avuze ati hari itegeko rigiye kubihana, twizera ko nibabona ko harimo ibihano nibaza ko abo bagabo cyane cyane benshi batakunda kwandikisha abagore, nibaza ko bazogira icyo batinya hama babandikisha.
Ego, turafise Emile kuri telefone. Emile, mwiriwe?
Za
mwiriwe?
Ego, mwiriwe ni mwiriwe.
tugusabe
ugire iki murakoze
yego
ndabahimiriwe munambwize n'umutumire
yego cugira ko ugire icyo ushikirije
eh je waho ntumbereye ubuntu ntumbereye muri commune Bukemba
mhm
rero iyo izo bintu byo kugira abakenyezi babatikanye n'abagabo bafite abagore benshi bafite ingorane ukuvuga ubuye hari amategeko agira abagabo bafite abagore benshi ngo nibatore umugore we bubakana ugasanga rero umugore wa kabindwa ari nkundwa kanze niwe umugabo aca yiyumvira ko bubakana rero ugasanga umwe bwa mbere niwe arabisa abana benshi babana bakaca babaho nabi kwera wa mugabo aca atora wa mugore umwe akiri muto rero twe tugavuga tuti none nkabaye nkabo bashikanganje bo twabira umuntu ze umugore naho yoba atuwagiye atubatse mu mategeko ari umugore wa mbere ko yokubahiriza kuko iyo minsi yababanye nuko nabo yayamwonye akamara amufitiye batoca bamuterera inyuma ngo nuko uwo mugabo akunze uwo mugore bwa kabiri rero bobora ngo abana nibaze bararegwa n'umugore mutoyi kandi nawe aca bakorera ikibi ko yatababyaye murakoze iyo njagomba kubotubariza natwe
urakoze madame Sonia ndi ku masabo hari icyo uwo mwishura
icyo namwishura uwo mushinga ntahe nuko umuntu kugira ngo atore uwo bubakana uwo yandikisha ni ukuvuga ko ari we yiyumvamwo ari wakunda urumva ntawe wumutegeka ngo tora uwa mbere cyangwa tora uwa kabiri ariko icyiza gihari ni uko naho yotora uwa mbere cyangwa agatora uwa kabiri ivyo ari vyo vyose ategerezwa kurera abana yavyaye umwana naho yaba yavutse ku mugore atanditswe mu Burundi umwana aguma yubahirije numvise ko mu Rwanda bateye intambwe yo kubuza yo kutandika abana bavutse gutyo ariko twebwe amategeko yacu arubahiriza abana bavutse mu rugo rutakiye mu mategeko uwo mugabo rero uwo yotoramo wese ni ukuvuga ko yemeye kurera abo bana bose ku rugero rumwe nayo kuvuga ngo twubahirize umukenyezi uwo mukenyezi atatowe ngo yandikishwe iyo ni ingaruka mbi y'ingingo zagiye zirafatwa nk'uko tubivuga umukenyezi atandikishijwe nta kintu na kimwe wamufashe abari mu minwe y'uwo mugabo uwo mugabo ashatse aramukorera ineza cyangwa akamufata nabi mu mategeko ntacyo umufasha kuko n'umukenyezi atazwi n'umukenyezi atanditswe rero uwo mugihe umugabo afite abagore babiri atayandikisha uwo yiyumvamwo icyiza mugabo iyo kuko kenshi ari nigihe n'uwo mugore wa mbere yakoreye urwo rugo akaba yararuzaniye ubutunzi urumva ari umugabo ameze neza ashobora guharura n'ibyo hama akamuha ibimutunga kuko nawe yakoreye urwo rugo ariko urumva nta mategeko ahari abitegekanya ariko abana baguma bubahirije umwana wese naho yabavutse ku mugore atanditswe aguma yubahirije aguma afashwe neza ategerezwa kuregwa neza na se n'ivyo novuga kuri ico kibazo
murakoze ikiganiro ni muri sanga tubamenyeshe yuko umutumire Terence Ntahiraja avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati twari twababwiye yuko afise amabanga amufatiriye tukaba tutakiri kumwe kuri telefone kuko yagiye muri ayo mabanga ikiganiro rero ni muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga ku munsi wa gatanu ni ikiganiro duharira abakenyezi kuri uyu munsi tukaba turi ko duca irya no hino ingaruka ziterwa n'abakenyezi baba barongowe n'abagabo ariko batagira aho baba baranditswe Turi kumwe na Sonia Ndikumasabo harongo y'ishirahamwe AFGB ishirahamwe ry'abakenyezi bizi by'amategeko mu Burundi mu byo risanzwe rikora hakaba harimo no gufasha abakenyezi bahura n'ingorane zitandukanye ndetse n'izi z'abakenyezi baba bubatse ataho banditswe kuri telefone turafise abanywanyi bakibandanya kugira ico bashikirije Jean de Dieu mwiriwe Jean de Dieu mwiriwe
mwiriwe
ego tubasabe muri hehe mugire nico mushikirije
jewe merereye ibujumbura muri Bujumbura meri
ego
mbanje kuramutsa umutumire ari ngaho kuri radio ya Chivu wa Afrika
ego arabumva
cyambere nagire mbaze none kuyo mutumire yaraje kuvuga yuko ngo umugore wa mbere ngo nawo yo batandiswe ariko abana babaregiye kubyiza ico tubona
ego
nuko n'uyo mugore n'uyo mugore baba baravyaranye hari akwiye gushingwa n'itegeko ryo mufasha kubera umuntu muri nze muvyarana urumva yuko nawe nyene arashobora kuba atamuvye afise cyangwa ahantu atavuye nk'ubu urabona ngo nka mu gisagara cya Bujumbura indaya nyinshi urumva kenshi abigura abagurisha ubuzima urumva kenshi urashobora gusanga mubyaranye cyangwa ugahenda nk'umwana muto cyangwa undi mukabyara ariko ni mwandiko sinazi nk'akarorero nko ku idini rya Mizirma urabona mu idini rya Mizirma rirari rikwiye ko barongora abagore bane kandi abo bane bose ugasanga umugore wa mbere niyandiswe ariko wa kabiri ukamwandika kandi ugasanga uwa mbere muravyaranye none nakuntu kandi ugasanga nibijanye neza n'ukungene bose nakuntu bose bagira itegeko rimwe bose bakabandikisha bose kuko abari abagore bawe basi bakagira nk'uko mubyaye bakagira nk'uko umugore abyaye atandiswe aziha amahera muri leta
murahegeje
ikindi kibazo mfite nicaye ikintu iyo mutumire bagiye gukora kugira izo ngorane z'abo bagore zogabanuka cyangwa zohera
ego murakoze kibazo kijanye n'amategeko nuko Terence tutakiri kumwe ni nawe ari kudusigurira ibijanye n'amategeko kuri ico kibazo ariko na Sonia ndi kumasabo bajejwe iby'amategeko ngira rafise ico yo bivuga ko Sonia babajije kubijanye n'abakenyezi baba Mizirma usanga abagabo babo bafise abandi bagore benshi ibyo bibazo mwebwe mufasha abakenyezi hari ibyo muhura navyo
ico nabwira uwo mutumire wo yashikirije ivyo nuko igihugu cy'u Burundi gushika no munsi ari igihugu kitemera ivyo bita poligami donc ni igihugu temera ico bita monogami ni ukuvuga ko mu Burundi umugabo w'umurundi ategereza kugira umugore umwe ariko hari ibihugu ivyo muri Afrika vyemera ko umugabo ashobora kugira abagore benshi ariko rero mu Burundi umugabo yemerewe kugira umugore umwe mugabo nk'uko avuze hariho ivyo avuze vy'idini idini y'Isilamu cemera abagore benshi ko umugabo ashobora kugira gushika ku bagore bane aho rero uwo mugore agize ingorane nibaza ko yitura idini nyene ataza hajya mu idini ryabo barafise abantu usanga bajeje guhuza abantu no kumenya iki idini rivuga ati umugore yatwara ibi ivyo rero nibaza ko bica bija mu bintu by'idini nyene bakabikorera hariya kuko n'ubundi naho umugabo w'umwisilamu yemerewe abagore benshi mu kujya kwandikwa muri leta civile yandikisha umwe nibamwemerera kwandikisha babiri cyangwa batatu umva ni ukuvuga ko igihugu cyacu amategeko y'igihugu yemera umugore umwe uwo mugore wundi nawe nimba afite ibyo asaba aca yitura ayo mategeko y'idini nyene rero ibyo avuze yuko hoza amategeko yemera kugaburira bose ntibishoboka mu gihe amategeko yacu atarahinduka amategeko yemera umugore umwe nta kindi uwo mugore wa kabiri wa gatatu mu mategeko yacu uko yanditse ni ukuvuga ko ntacyo bamuraba ko ntacyo bamuvuga ko ntacyo bamuha kiretse gusa ko
ari nko guhuza abantu nk'ubu abo bantu baje nk'uko twebwe yaciye abaza ati none mwebwe mukora iki twebwe turahura n'ivyo bibazo ugasanga umugore araje kutwicura yaravyariye mu rugo arumazemo imyaka 10 umugabo ariko amufata nabi yararukoreye yararuza ni ibintu yarakoze aho hatazi ikintu cyo kumvikanisha turabumvikanisha kandi hari igihe bikunda ugasanga uwo mugore uwo mugabo aravuze ati jewe ntawe ngishaka ndafite uwundi mugabo nemeye kumuha ibi nemeye kubuha ibi abana nzobarera iki aho twebwe tuba tukoze uko dushoboye kuko mu bisanzwe ntidushobora kujyana mu butungane uwo mugore ngo tumuvuge kuko ubutungane ntibumuzi ntaho yanditse ariko abana yabyaye nk'uko nagumye ndabivuga abana yavyaye ubutungane burabazi mu gihe uwo mugabo yabandikishije naho nyene kuko hari igihe kenshi usanga n'abana batanditswe ariho hataba ikindi kibazo cyo kurondera ko yandikisha abana rero mu gihe abana banditswe n'ukuri hari ibirezo icyo bita pension alimentaire turagerageza tukajya mu tukabafasha kujya mu butungane kugira abayirondere mu gihe yabanditse mu gihe atabandikishije naho turondera yuko abandikisha icyo bita recherche de paternité donc kwemeza kwabona abana ari abiwe urumva rero nibaza ko namwishyuye uwo muntu kuri ibyo yoba yavuze
ego reka tuje no kuri Ernest muri he muratwumva
ndabumva cyane nge muri hano muri Uganda Kampala
ego mufise kibazo cyangwa mufise intererano
be kena avuga mbere na mbere nizye koko umugore n'umugabo babanye barana ara amategeko yarengera umuntu kuri uru ruhande bombi ikindi nagaruka ku nimba hari amategeko baba bagenderaho ku bantu babana batiyandikishije nimba hari uburyo ba nimba hari ubukangurambaga bakoresha kugira ngo biyandikishe ikindi nagaruka ubukangurambaga mu rubyiruko rw'iki gihe usanga rubana nta gahunda rufite umwe hagati y'undi nta kwiyandikisha kundi guhari ndumva hakorwa ubukangurambaga kuko cyane cyane haba hari ukurengera abana hari abantu babana batiyandikishije ugasanga babyaranye nk'abana umugabo ataye urugo abana akaba ari rwo bahura n'ingorane ndumva hari icyo wenda amategeko yane mbaba hari icyo bafitemo batubwira ikindi nagaruka kuri leta nibyo koko kubana ba hagati yombi biyandikishije ndumva sinzi nimba hari
alo Ernest turamutakaje ariko yari yabajije ibitari bike aravuga ku bijyanye n'ubukangurambaga nibaza yuko ari uguhimiriza mu Kirundi icyo ishyirahamwe Sonia ndi kumasabo basanzwe barimwo bakora kugira abahimirize abantu muri rusange cyane cyane yagarutse no kurwaruka icyo mukora ni iki Sonia
etrebucha dukora no guhimiriza nkuko abivuze turabyigisha ubu hoho hari nikindi nuko mu Burundi hari itegeko riheruka gutongwa ryo rigwanya amabi akoregwa abakenyezi iryo tegeko mu ngingo ryaje ya 42 riranahana n'abantu bubaka badaciye mu mategeko aha ndabona babahanisha ukwezi gushika ku mezi atatu y'umunyororo cyangwa amande y'100,000 gushika 200,000 by'amarundi umva na leta yabifashe ivuga ati abantu bubatse badaciye mu mategeko bafatanye inota tubyita gucikiza cyangwa gucikira ni kugenda utanditswe kugenda gutyo bisigaye bihana n'amategeko amategeko agwanya amaba akorerwa abakenyezi arabihana urumva twebwe urumva amategeko arahari twebwe nk'iri tegeko turiko turaryigisha n'ivyo tuca tubivuga ni ukuvuga ni ukwigisha ni uguhimiriza nta kindi turi bukore kuko nta kindi dukora kuko urumva ibyo ni ku muntu ni ku bushake bw'umuntu ariko turigisha tuguma tuvuga ko ni ingorane nk'abagore baza kutwitura turababwira tuti mubwire n'abandi kuko usanga ari umugore atanahamwe nta nkinga afise ndena ndabigereranya n'umugore ari mu nzu itagira amabati iri kwirava imvura yose muherera ruva na kintu na kimwe nushobora no gutwara intuze iyo kayiwe canke ico kintu cibyo dosewe ngo itware mu butungane bavuga ati umugore wowe nabaravamo ntazwe turaba babana urumva bose bacavuga ati reka turaba abana uwo mugore ntabazwe nukuri n'ubu mboneye hakaryo ko guhimiriza abagore bubatse badaciye mu mategeko hariho benshi bakunda kuvuga ngo nta mahera dufise ngo nta mpuzu nta munsi mukuru ariko kwandikwa nta mahera bisaba kwandikwa ni ibintu bidatwara mahera iyo minsi mikuru niyo ija gutwara mahera ariko n'ukuri ndabahimiriza mu buryo buke bafise babikore umunsi mukuru bashobora kuzobwira mu nyuma kuko ubuzima burabandanya ariko bandikwe hama bazogira umunsi mukuru baronse uburyo ariko uwo mugore vema n'ukuri uri kwaratwumviriza agerageze abwire uwo bari kumwe baje kwandikwa ku neza y'abana no ku neza y'uwo mugore nyine.
Urakoze. Turafise na Terence. Terence mwiriwe?
Terence
yego. Terence muratwumva?
Turabumva.
Ego muherereye he? Mugire nico mushikirije.
Navuze yuko nitwa Terence. Terence ino igiharo.
Ego gire ico mushikirije.
Yewe ico ndamubaza akabazo gasa nuko ari kamwe.
Mhm.
Ndibaza areka avuga ikintu cyo guharika.
Mhm.
Ijo guharika nico turiko mbe ndamubaze ikibazo umwanya umwe mbona nabafite mu gihe tugezemo nabo nyene baharika bobo mubafata mu iki
urahejeje
cyakabiri ndacabaza.
Mhm.
Cyakabiri mbona n'abagore nabo nyene bananira kubaka usanga aribo bafite ingorane mu nzu zabo gusanga ababyeyi babo batashobora kubahimiriza ugasanga umugore iwabo niho hamubera gusumba ukubaka bo babafashike. Icya gatatu kiza ubwa kanga ubwa gatatu mbe imanza ko arizo nyinshi ziri mu masenari usanga ari z'abagore n'abagabo bariko bazikora iki kugira ngo zinyaruke zibisa zindi manza. Murakoze.
Gureka dusabe Sonia ndi kumasabo mwishure hari cyo yabajije ntanje cyantangaje mbega abagore baraharika
guharika je navuze gucikira guharika no gucikira biratandukanye. Guharika nibaza ko ari nk'umugabo aba yubatse hamaka akaza n'undi mugore niko guharika. Umugore ashobora kubikora ntabyo nzirumva n'umugore ashobora kuva mu rugo akajya ku wundi mugabo birashoboka ariko icyo turiko turavuga ngaha turiko tuvuga gucikira ni ukuvuga kubaka bidaciye mu mategeko. Guharika n'ikindi ni ukuvuga ku guta umugore mu nzu mwubakanye hama ukajya ku wundi udashobora mutubakanye biciye mu mategeko rero navyo bibaho biriho. Yego biriho. Sinzi rero ikibazo yashaka kuvuga kuri ico kintu icyo yashatse kuvuga.
Yego reka ndakubaze akabazo tutarakirundi mutumire waruvuze ibiri muri uherutse kuvuga mu kanya ibiri muri iryo tegeko rishasha rihana abafise ingeso nki wavuze ibihano by'umunyororo sinibuka mezi wavuze mbega nta bindi botubwira biri muri iryo tegeko nk'ibindi bihano mwobwira abariko baratwumviriza ku buryo bogira bomenya bikeya mu biri muri iryo tegeko rishasha riheruka gusohoka.
Nitegeko rinini nitegeko rihana navuze agace kuko kico kuko ari byo turiko turavuga byo gucikira kubaka bidaciye mu mategeko nababwiye ko bihanwa ariko hariyo byinshi guharika birahanwa ivyo nyene uwavuze kuzana undi mugore kandi ufite umugore wawe navyo birahano n'ibintu bisanzwe ivyo byo n'ibintu bisanzwe biri no mu itegeko mpana vyaha ico bita code penale. Iki kugusa iri ryo kubaka bidace mu mategeko nibaza ko ari coco bari gishasha ariko ibindi byari bisanzwe biri muri code penal rero kurenga ibigo ni birahanwa
birahanwa biciye mu mategeko donc kurenga ibigo baravuga ko ushobora abihanisha umunyoro w'ukwezi gushika ku mwaka n'amande y'ibihumbi ijana gushika ku majana abiri hariho n'abandi barengera ibigo mu rugo ni ukuvuga ko azana uwundi mugore mu nzu abamwo aho rero bica bihanwa cyane baca babigwiza na kane igihano kica kigwizwa na kane mu gihe arengeye ibigo mu rugo iwiwe rero nuko gucikira rero ivyo navuze kugenda kubaka bidace mu mategeko ubu ni ibintu bihanwa rero abantu babe maso cyane kuko urumva bitanguye guhanwa ni ukuvuga ko ukazo kwijana muri sentare uvuga ngo ubatse bidace mu mategeko cyangwa ibiki urumva mu bisanzwe ukwiye guhanwa sentare ntikwiye kukumviriza ahubwo ikwiye kuguhana urumva rero ni ukuri ni ibintu bibi amfite leta yashatse kwerekana ko ari ikintu kibi ni ikintu kibi rero abantu bihutire kwandikishwa mwatubwiye mu Rwanda ko ubu batemera kwandika abana bavutse mu ngo zitanditswe umva nk'icyo ni kugira leta yabigize atari uko nibaza ko atari ukwanka abo bana ariko ni kugira ngo umubyeyi yubatse n'umugabo n'umugore nibashaka kubyara bazoca bajya kwiyandikisha kuko leta ntizokwandika umwana wabo umva ni ikintu cyo guhimiriza cyo gusunika abanyagihugu kugira ngo bajye kwandikwa urumva rero leta amategeko ari ngaha kugira ngo asunikire abantu gukora ibikwiye kubaha amategeko rero natwe nibaza kuri iki kiganiro nibaza ariko ariyo ntumbero yacu ni ugutuma abantu bandikwa ni ukuri sinzi simbona impamvu y'ukutandikwa simbona impamvu umugabo n'umugore babana imyaka cumi batanditswe simbona none ninde abifisemo inyungu kugira ngo babane batanditswe nibaza ko nta nyungu ihari ahubwo bariko barahomba ahubwo bari umwe ariko arabesha uwundi uwo mugore bariko baramubesha cyane cyane abagore nibo bakunda guhura n'ingorane nibo bakunda guhura kuko nibusanga badafite uburyo nibusanga abagore kenshi badafite uburyo ugasanga bagiye mu ngorane rero nta nyungu yo kubana abantu batanditswe ni ukwandikwa nta kindi tufise ni ukubwira abantu bose ni ukuri bagende kwiyandikisha abantu batoba barandikwa kandi babanda
ego murakoze tubibutse ko ikiganiro ari muri sanga turiko duca irya nino kibazo cy'abantu babana batanditswe bigatuma haba n'ingorane bamwe bakagira n'ingaruka mbi muri ibyo bintu mutumire ni Sonia Ndikumasabo ari mu ishyirahamwe AFGB akaba ari nawe ariserukira muri Mbabarira ni ishyirahamwe ry'abakenyezi bizi by'amategeko mu gihugu cy'u Burundi kuri mikro turafise umunywanyi Leonce mwiriwe Leonce mwiriwe
mwiriwe amakuru yanyu
na mahoro muherereye he mufise ikibazo ki
ndi mu gisagara cha Bujumbura hagati mu gihugu
yego
ndaramukije umufasoni ndashaka kumubaza mbe no yize ibintu by'amategeko abana mu masentare yatandukanye abona hari imanza nyinshi z'abafasoni batanditswe cyanke hariyo imanza z'abanditswe kurusha z'abatanditswe nanyishure gato amase mbananya
Sonia wamwumvise
mvise icyo nashaka kumubwira nuko imanza z'abatanditswe ntizojayo kuko ntibazakira ujayo uvuga iki ubaze ibyo rero kumenya ko inyinshi ari z'abanditswe cyangwa atari abanditswe ibyo ntabyo nomenya ntabitigire mfise mugabo kenshi imanza z'abanditswe ziriyo nazo nyine ingo zirafite ingorane kandi ibyo si mu Burundi gusa ni ku isi yose murabizi ko ibintu byo kuvana ari ibintu mu buraya ari byinshi cyane ndi ku isi hose biriho ariko n'abatanditswe nabo nyine bafite ibindi bibazo umva ntitwoja kugereranya imanza z'abanditswe cy'abatanditswe zose zirahari ivyo ntawo bitebako
ngiye kubandanya murakoze
yego bandanya
ariko muravuga ku guharikwa ariko umuntu guharika biva ku mugore n'umugabo baba bumvikanye
mugabo mu gihe uwo mugore yasubije ntabwo ntari kwa ntabwo ngena ntanditwe nibishoboka nta muntu ashobora kubikora ku ngufu ahubwo nabo bagore nyene barafita mu intamba mcyanke mwo ingorane kuba bemera guharikwa cyanke kugenda ku bandi bakundi mugore abakundi mugabo abafite umugabo nibo batera nabo nyene ikibazo ego mu Burundi amashyirahamwe menshi ariho aharanira agateka k'abakenyezi ariko mu myaka mike fise sindabona ishyirahamwe rivuka riharanira agateka k'abagabo byo byo biva ku kigamfasi
ego reka nse nanje n'umubaza ikibazo nk'ico hari ikibazo twari twavuze ubwa mbere cy'abagabo usanga bafise abagore nka ruguru hagati mu gihugu bashitse Bujumbura ugasanga bafashe abandi bagore bakarongorana mbega abagore nk'abo onye bemera kurongorwa n'abagabo nk'abo kandi basanzwe bazi ko ruguru uwo mugabo afise uwundi mugore ntimwumva yuko ikibazo kinini kiri kuri abo bagore naho tuvuga yuko abagore aribo barengana
icyo novuga nuko hari igihe usanga n'uwo mugabo abinyegeje anyegeje ko afite undi mugore ruguru kuko usanga bahuye uko ntabimubwire ugasanga agiye kubimubwira hari abaza kubivuga umugore yaramaze no kubyara amaze kubyara cyangwa akarindira gushikaho uwo mugore azobona abantu baje bava ruguru cyangwa bagize iki ugasanga ntabyazi birashika ni nk'uko hariho n'ababizi ugasanga umugabo yarabimubwiye ati genda afite undi mugore ruguru mugabo akarujamwo tu uwo mugore akarujamwo ntawuzi impamvu urumva nawe aba yikwegeye urumva nawe abakumbure ni umugore adafite uburyo kenshi usanga ari n'abagore bafise n'abandi bana babyaye ugasanga araronse umugabo aje kumurerera abana aje kumurihira inzu aje ivyo byose akabona umengo araronse ikimufasha hariho rero abagabo babivuga ukuri bakavuga ko bafite abandi bagore ruguru n'abandi babihisha ugasanga muramaranye n'imyaka cumi ntuzamenya n'uko afite umugore ruguru rero ivyo rero biravana ariko uwo mugore nawe nyene yemera kuja kuri uwo mugabo afise uwundi mugore urumva nawe yitaye mu kagaze nibaza ko ategereza kwemera inkurikizi zose zizoba
nk'umugore nk'uwo abituye ngo mumufashe ku rubanza nk'iyo hageze nko gutorana mubikora gute nk'ibyo nk'uwo mugore aba yishoye agiye abize
nk'uyo byo gutorana byo icakora icyo tumubwira turamubwira ati wowe amategeko wowe nta nico akuvuga ko icyo dukora turahamagara uwo mugabo nimba akiriho ko hari igihe usanga n'uwo mugabo yarapfuye ugasangana umuryango w'umugabo uri kuramwirukana mu bintu ati vayo wowe ntitukuzi ugasanga ari ababita imara yuko nyene kubera bavuga ati wowe waje ryari ko tutabimenye mu muryango ngo dukore urubanza waje ryari bakamwita imaraya bakamwirukana rero twebwe icyo dukora mu gihe uwo mugabo akiriho turamutumako akazi kenshi rero iyo akiriho ni ukuvuga ko ashaka kumwirukana kuko umugore aje kutwitura n'uko yamaze kuja mu ngorane kenshi rero usanga uwo mugabo yaronse undi mugore kuko umugabo afite ingeso nk'iyo yo kuguma acikiza azana abagore ni uko nawe wa mugore azanye ntusye bwose ni ingeso afise ashobora no gushima uwundi akagusiga hari aba bata mu nzu hari abo turonka umugabo akabyuka mu gitondo akagenda ntazogaruke ugasanga rero umugore aje kutwitura tubwira ati umugabo yaragiye yantaye mu nzu umugore ntashobora kuriha iyo nzu kenshi usanga ari inzu bapanze abana babyaye ntashobora kubagaburira iki urumva rero twe nk'aho tuca duhamagara uwo mugore uwo mugabo tugize imana akatwita tukamuhamagara tukaganira tukamubaza porogaramu afise none afite porogaramu iyihe ko fuko yabyaye ashaka iki tukamwereka amategeko ko amutegeka kurera abana umugore urumva ntitushaka kumumutegeka kuko n'amategeko ntamuzi turamubwira ati aba bana utegereza kubarera rero kenshi usanga tuca tubishobotse turabyumvikana bakumvikana bakavuga ati genzo muha amaheraya ariko sinzogaruka nironke wundi mugore ugasanga rero agiye aramuha amahera yo kurera abana uwo mugore acajya kuri utwo nyine twabana naho yoba yarakoze ibintu agakorera urugo urumva ntakundi ariko rero urumva mu gihe uwo mugabo yemeye kurera abo bana akazozarariha amahera yo kujya y'ishure y'inzu aho se tubona ko aba yakoze
urakoze kuri telefone turafise giyeme mwiriwe giyeme kuri telefone mwiriwe ego muherereye he mufise akabazo canke intererano
mufise akabazo nashaka kubaza umutumire
ego
nashaka kumubaza kuri ibyo nyene byo kwandikwa kubera izi mpapuro bisabwa yuko mugenda kwandikisha kenshi usanga nk'abana bavutse badahari wari usanga biragoranye kugira bazironke izo papuro kweri kenshi zirakunda kugorana
abana bavutse ba mama badahari sigura neza
gutya barakuze ba mama babo batababona batabarondeza ijya nkaratasi
yego
gusa biragoranye kuri komine kugira bazironke biragorana sana vraiment gose cyane
wewe wowe uri muri abo ntaguciriyemo
yego ndimwo kuko nanye ndafite n'umugenzi yahebye mariage kabisa agomba kuyikora byaragoranye itariki bari bavuganye kubera kugira urupapuro rutabonetse aratanga n'amahera biragorana kabisa yego amaze nk'aca mbandanya
yego bahera heza ikibazo kugira acumve neza kugira kwishure neza
umva rero cyari icyo kubera urujya rukaratasi umva ko bisabwa ugiye kuri komine bagusaba yuko uzana abavyeyi ariho baza kurusaba cyangwa bagusaba abandi bantu umva nawe utanga amahera bashobora guteba rwose mu ni programu waba wateguye kugira urubonye
urahejeje
yego
madame Sonia ndi ku masabo icyo kibazo hari icyo mukizi ko
nje ikibazo cyo ntacyo natahuye nshobora kuba nabizi ingene bagenda mugaje icyo nzi nuko ubwo rupapuro avuga ntabwo nzi kuko ugiye kwiyandikisha nibaza uko ndabizi ariko nshobora kuba ntabivuze neza ariko ubwo rupapuro ariko aravuga ntabwo mbona kuko nari nzi ko utwara ibyabona ukagenda mukandikwa hama abana nabo babandikisha bavutse umwana yandikwa avutse urumva umwana yaravutse arandika iyo rero utamwandikishije avutse hariho amande bagusaba mugabo uramwandikisha nibaza ko icyo kipapuro gituma batandikwa ntacyo namenye ariko nibaza ko yo kwegera serivisi za etat civile nimba ari Bujumbura akajaho Bujumbura muri serivisi za etat civile ari bona ke ari hehe ahameri bakabimusigurira uko simbona intambamye yo kwandikishwa icyo gipapuro avuga ntacyo mbona
ngira avuga igipapuro urabona uvutse hari urupapuro wandikwamwo ukivuka akavuga yuko nibaza ko ari icyo kuko avuga yuko abavyeyi baba barafuye akabatazi iyo babishize nico kibazo avuga yuko afise
akaba ashaka kwandikisha nde yandike kugira mariage
umenga avuze yuko ari kuri mariage ntihenze
ivyavyo vyose hariho amakopi ashobora kuja gusaba kuko hari urupapuro rusigarana umuntu n'urundi rusigara muri etat civile canke aho banditse umva yosaba hama batarutoye hariho abatanga impusha yuko impapuro zitato bakabagira icyo bita derogation bikenewe ashikira utwa uwo hejuru mugabo nibaza ko umuntu atoreka kugira ubugeni kubera impapuro ivyo vyo vyose hariho ahantu uja babuze urupapuro bakandika ko barubuze bakagukorera urundi
ego nibaza ko giyeme avyumvise iyo fashanyo ngira iragize ici mu marira turafise kuri telefone Emmanuel mwiriwe alo Emmanuel ntatwumva neza turafise Inosa kuri telefone Inosa mwiriwe ego muri he mufise ikibazo canke intererano
ndi Bujumbura jewe mfise icyumviro no kuvuga kuri ibyo honye bariko baravuga bizanye n'abantu babanye batandiswe yewe ico no banza kuvuga ubwa mbere ingorane zimbo numenga zoba zituma ibintu bamwe baguma baza baraharika ugatutanga abantu bagize bagaye kubagore benshi nuko umenga hari amategeko umenga ashaka gushingira abagabo mu gihe bavuga yuko umugabo ashobora gutuma umugore wa mbere akazaturagana n'ubundi yishaki birya bintu zembo ndabona yuko umenga birameze nabi cyane umenga birahonyanga n'agateka k'umukenyezi ahubwo hari hakwiye nyuma byoshoboka nk'abo bize amategeko bakaraba yuko bo n'abarongozi umuntu atwaye umugore atwaye umukenyezi ujya wa mbere bakamutegeka kumwandikisha kandi akajya kumwandikisha atana kimwe kirinze gusabwa kubera ibintu baba birinda gusabwa bijya anye bisabwa kuri mariage n'ibindi nibyo bituma abantu benshi baguma babanye gutyo nyine atanyozeya atamasezerano bafitanye hanyuma baca bashyiraho amategeko nayo akingira umugore kugira ngo ntazagira ingaruka mbi nziza zirabaza ko kubera umuntu arinza amutwara ujya wa mbere byo nibaza yuko aba yamushimye atabindi byo kugira byo kurinda kumwanka niyo amutwaye bakaba baramaze kubyarana umwana wa mbere uwa kabiri ariko umugabo agafasha akakuzana uwundi byo ndabona ari kumenga agafuteka k'umutima kikaba gahonyanze cyane byo nibyo byiyumviro niba nari mfite murakoze.
Ego murakoze, sinzi yuko Madame Sonia yugira icyo amubwiye naho bimwe asa n'uwari yamaze kubitangira ko inyishu.
Ego icyo uwo avuze twese nibyo twakwifuza ko umuntu yamaze kubyarana n'umugore yandikisha uwo nyine, nta wundi yo kwandikisha uwo nyine. Ariko rero umva avuze ati hariho abaca bajya kwandikisha uwundi wa wundi bakamureka. Urumva ikintu cyo kubaka mu mategeko ni ikintu kiva ku mutima. Mu mategeko birahanwa gutegeka umuntu gutwara uwundi, kumutegeka kurongora naka mu bisanze si byiza kandi namwe murabyumva. Umuntu muzobana ubuzima bwawe bwose nibo gutegeka gutwara uyu. Rero mugabo urumva nk'uko yabivuze ati umuntu mwarabanye mukabyarana nuko wamushinye mu bisanzwe niko byari bikwiye kumera. Sinzi Terence yo mu bushikiranganji bwo ntwariho hagati yagiye yatubwiye ko hasigaye hariho amategeko yabo ngo ategeka. Sinzi ayo mategeko ntayo ndasoma mugabo ngira yoba bivuga. Mugabo cyo icyo nzi ni uko mu itegeko rigenga ingo n'imiryango kubaka ari ikintu umuntu yigirira ku bushake bwiwe. Iryo tegeko rirahana icyo bita mariage forcé, guforsa umuntu kuhamiriza gutegeka umuntu kurongora uwundi mu bisanzwe amategeko arabihana. Rero mu gihe uwo mugabo yabyaranye n'umugore wa mbere hamagaca aja kurongora uwundi n'uwo mugabo mu bisanzwe aba yishyize mu ngorane kuko agize abana habiri, amategeko amutegeka kurera bajya b'umugore wa mbere akanamutegeka kuzorera nabo bakabumva zorera abana bo mu ngo zibiri ni ngorane abayishyizemo. Mugabo na ahandi naho ngira arafite igituma kubera ko adatwaye uwo mugore wa mbere, ariko uwo mugore wa mbere urumva ntiyanditswe. Urumva nta muntu nibaza je ndavye amategeko agenga ingo n'imiryango anavuze ko ayo yo muri ministere ya interior ntayazi sinzi ngene yubatse. Mugabo ndavye itegeko rigenga ingo n'imiryango nta muntu ategeka umuntu gutwara naka. Rero uwo mugabo rero ariko aratumviriza yaba ari muri ibyo akaba afite umugore wa mbere ariko akaba yifuza gutwara uwa kabiri uwundi kumureba ataranabyarana narabe neza ntasange ariko arishyira mu ngorane kuko azogira abana b'imiryango ibiri ariko atwaye uwo wa mbere bamaze kubyarana no kubana azogira urugo ruri hamwe. Urumva rero no kuraba uwo mugabo ntibateze kuraba.
Ego turiko dusana bagera ku musozo w'ikiganiro. Imbere yuko turangiza Madame Sonia ndi kumasabo ni nakahe kajambo wotekerera abanywanyi bariko baratwumviriza kuri iki kibazo?
Icyo natekerera abariko baratwumviriza kuri kino kibazo ni ukuri ni ikintu twamatuga turavuga mu ishyirahamwe ry'abakenyezi bizi by'amategeko. Ni ukuri ndahimiriza abakenyezi bariko baratwumviriza n'abagabo babo bubatse bidaciye mu mategeko ni ukuri barabingene biyandikishe biyandikishe abakenyezi nabo bagerageze bavyumvisha abagabo babo kuko kenshi ingaruka mbi ziri ku mukenyezi kenshi umugabo kenshi abagabo twamase abagabo n'abantu sanga kenshi aribona baba nafite uburyo
cagagura
rero tunabasaba ko bo kwiyandikisha nta kindi bakore barondere serivisi iri hafi ya eta sivile bakore ikintu biyandikishe kugira bakingire abana bakingire n'urugo rwabo
murakoze turasozerenga ikiganiro muri sangaco kuri uyu munsi ariko reka imbere yaho dushimire madame Sonia Ndikumasabo serukirishyirahamwe AFG y'abakenyezi bizi by'amategeko ku kanya yagize kugira afashe abariko baratwumviriza kuri icyo kibazo radio ijwi rya Amerika kuri mikoro mwari kumwe na Aloise Bigirimana mu buhinga bw'ibyuma ni Innocent Kimenyi ibiganiro byacu birabandanye